Kuruno wa mbere isatatu zo mu gatondo niho umugwi w'urunani uza gufata urugendo werekeza mu gihugu cya Kenya mu nkino za hite 16 zotangurira kuva itariki 28 za kuno kwezi kugeza itariki 3 ukwezi kwa 12 aha Nairobi hazohurira imigwi 8 yo muri Afrika y'ubuseruko niyo mu manuko izoba iri mu matsinda 2 ibiri ya mbere buri tsinda izocikina inkino z'igice cya kabiri gishiri cya nyuma izoshika mu rukino rwa nyuma ikazoba ironse uburenganzira bwo gukina inkino za bal. Abakunzi b'umugwi runani bariteguriye gushigikira umugwi wabo. Abazofata urugendo rw'imodokari babwijwe ijya Amerika ko ibirometero birenga 1400 biri hagati ya Bujumbura na Nairobi kwatabwo bibateye. Bati ikibajanye no gushigikira umugwi bakunda kugira ubone insinzi bashike ku ntumbero y'umugwi yo gukina inkino za bal.
Ubutigu burageze tugiye kuja Nairobi imyitegurire ikiraba umugwi ntuzokwija nawo nyene hari abakunzi bazowuherekeza kumwe mwabibona muri Dar es Salaam. Ni ukuvuga n'ubu muri Nairobi batwitege kunzi b'urunani bazaba bavuye Bujumbura dufiseyo n'abandi bakunzi benshi cyane bariyo. Antuka ambiance zo video kandi kumugwi nakubwiye yuko twaherekeje twabanye nawo no mantrainement tubona numugwi twizeye kuzodufasha ibintu bikomeye cyane hariya bagashobora kudushikana mwiganwa rya bar.
Nkuko mubizi murazi biko dufise equipe ikomeye cyane turayizeye turazi kwizotuzanira insinzi natwe abafana nkuko mubizi turabashigikiye cyane tuzogenda no kubafasha benshi bazogenda muri Kenya none sikuri cyane mu Burundi tuzogerageza uko dushoboye kose dufane ekipe yacu kandi ndatwe turazi neza yuko bizogenda neza kandi turizeye insinzi turabizeye dusaba kinyi bakomeye dusaba kinyi bameze neza turizeye neza cyane yuko bizogenda neza urunari ishaka.
Cristal Gatabazi umwe bamenyereza b'u Burundi mu rukino rwa basketball akurikiranira hafi inkino za bal amenyesha ko urunani rufise amahigwe yo kugera naho dinamitageze arerekana igituma afite icyizere uwo mugwi ukunzwe cyane mu gisagara cya Bujumbura eka no mu gihugu cyose.
Ubu mwarabonye yuko bazanye abakinnyi benshi bakina ahantu hamwe kandi abakinnyi bafise ubuto bakirondera kuba kizina, icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ubu muri basket abakinnyi bagishaka gutera imbere turavye guhera kuri ibyo bakinnyi bariko bakina na Dinamo urabona yuko ari umugwi ufise ishaka kandi murabona ko atakintu kinini bahinduye. Iyo ufise ekipi hari ekipe izinanye ekipi imaze kuva hasi badugiye hamwe muri playoff baratwenda bakina etubare bari hamwe nta kintu kinini cyo gukosora nta kintu na kimwe cyo kuzana abantu babafasha haba hakeneye umuntu umwe eka cyangwa babiri.
Nkuko byamenyeshejwe kuri uno wa kane igenekezo rya 21 na Amadou Galofa Larongo Ebal inkino zo mu karere ka Karahari zizobera mu gisagara cya Rabat muri Maroc zizobera ku kibuga cya Prince Moulay Abdallah Sports Complex kuva igenekezo rya 5 gushyika rya 13 kwezi kwa kane umwaka w'2025. Izo mu karere ka Sahara zizobera mu gisagara cya Dakar muri Dakar Arena kuva itariki 26 z'ukwezi kwa kane kugera itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu. Nayo izo mu karere ka Nil zizotangura igenekezo rya 17 kugeza rya 25 kwezi kwa gatanu muri Beka Arena i Kigali. Muri utwo turere dutatu azohurira imigwi yabaye ya mbere mu bihugu nka Angola, Misiri, Maroc, Nigeria, Uganda, Senegal na Tunisia. Yiyongere ko imigwi itanu izova mu nkino za elite 16. Iyo migwi uko ari 12 izocishigwa mu matsinda atatu, umunani yasumbije iyindi ihurira Pretoria muri Afrika y'Epfo mu nkino za nyuma. Izo nazo zikazobera muri Sunbet Arena kuva igenekezo rya 6 gushyika rya 14 ukwezi kwa 6. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.